Corona nawe washyize hamwe iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro tugezwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ikibazo cyo gutorana no kudatorana ku bigeme n'abafasoni ni ikibazo kibandanya kuvugwa muri iki gihe mu Burundi, mu gihe hari abavuga ko abigeme n'abakenyezi bakwiye gutorana cyo kimwe n'abo bavukana b'abahungu, hari n'abavuga ko hataragera ko abarundikazi batorana. Umukuru w'inama y'amashyaka mu Burundi Gerard Ndabirabe mu rugendo yarimo mu ntara zitandukanye aho yari muramvya yaragarutse kuri ico kibazo. Mu kiganiro dusangira ijambo rero cyo munsi twatumiye bamwe mu barundi n'abarundikazi batavuga rumwe kuri ico kibazo. Turi kumwe na Kelly Ella Mukeneza akaba aranira ineza n'agateka k'abakenyezi n'abigeme ari mu Burundi muri iki gihe. Turi kumwe kandi na Pamela Mubeza nawe nyene aranira ineza n'agateka k'abakenyezi n'abigeme ari mu gihugu cya Canada. Turi kumwe kandi na Eric Sengimana umukuru w'ishyirahamwe Ajape Africaine, ishyirahamwe nyafurika ry'ugwaruka. Mwaramutse neza bafasoni nawe mushyiranaye. Turi kumwe
namutse murakomeye mwese simwaramutse kandi mu Burundi ni mwiri jeni kereya ntera bukeneza ndagushimiye ko namwadutumiye muri iki kiganiro. Murakoze.
Naramutse mwagitera za kudutumira kamera mubeza. Jewe ndi mu gihugu cya Canada ntaba nije ibintu bijyanye no gutahura inkomoko y'amatati hanyuma nkaba nshimiye cyane kuba mwadutumiye muri iki kiganiro.
Ngo nanjye ndabashimiye cyane ko mwadutumiye muri kino kiganiro byatugisha dushyikirije ku bijyanye no gutorana mu Burundi, gutorana kw'abakenyezi mu Burundi. Ndaramukije ko asinziriza kujya Amerika na cyane cyane mu bijyanye no gutangira ijambo abari mu Burundi n'abari mu mafungo.
Murakoze cyane ngo Sekeri Edi La Mukeneza, Pamela Mubeza, Eric Sengimana, ndabashimiye cyane ngo sekura aka kanya mutoye. Nagomba rero imbere ko dutangura tuja ku muzi w'iki kiganiro, nashaka mukanya gatoye cyane ngo se ndabumvishe rimwe majambo yashikirijwe n'ukuru y'amashyaka amateka mu Burundi Gerard Ndabirabe. Tumutega amatwi.
Ibintu byo gutorana mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu muji barabivuga cyane, mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'Abarundi. Iki kintu rero muri leta eka no mu bandi bari hafi ya leta baragerageje kubibaza abenegihugu, baraza barya abantu bakuze abagabo barabaza abakenyezi cyo bavuze bati oya akire kare. Ati itegeko ryo gutorana rituma abakenyezi n'abakobwa batorana iwabo. Ati hazoba ingorane zidasanzwe. Ati ubuho nyene baricana uko imigenzo y'Abarundi imeze, imico y'Abarundi imeze, ntiharagera aho twavuga ngo dushyireho ibwirizo ryo gutorana. Ibyo ukunda
Kedira Bukereza mugire icyo muvuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'inama y'ishyaka amateka Ndabirabe.
Merci ko umbaza aviante je kuri chambogati none ni kwamwavutse mu muryango umwe. Comment est-ce que umuntu ashobora ku beneficia kuri heritage ya papa wiwe hama umukobwa na beneficia mbeho iyo muri uwo muryango waba havutse wakugagose heritage yo tica ku bandi bantu bari hanze ngo kubera ngo muri uwo muryango havutse wakagusa canke ahubwo nyene boyi beneficia je mbona yuko ataka ni personnellement de ma part what I see is nuko umwe wese ategereza ku beneficia ko heritage y'umukobwa cyangwa y'umuhungu. Kuko sinanabishobora byo kuvuga ngo urumva ngo kera ngo vemeze ku byemezo kuko n'ubunsi ndabona tugenda gusanga kubera ngo ngenda kera bagenda gusa oya icyo gituma ibya kera twe ntacyo twabaye mu ntituzigenda bimeze pusso onvi ifyo tukutraba mu cyabona yuko two beneficia come umwana wari wese mu muryango ashobora ku beneficia kuko ya ngungu ya mukobwa bose nabana warabavyaye tuna paloshwa donc ifyo wewe tezo ku beneficia kuko arabira warondereye
namwe Eric Nsimana yajambo mwajya kigute
ijambo nyimpeka mukuru inama shinga mateka yashikirije twegeye muri ajate tubarikenguruka cyane kuko ugiye kuraba ibiyashikirije no bishobora kugabanya injyana zisanzwe ziri mu Burundi ku bijyanye no kwinubana na cyane cyane ko mu Burundi baranga ibibi byinshi bituma hari injyana nyinshi zijyanye z'amatongo no kubihorahorana turashima icyifuzo yashikirije umukuru w'inama nshingamateka
imbere y'uko tugira icyo tubabajije agomba na mu fasoni Pamela amubeza na wenyine agira icyo avuze kuri iryo jambo
yego murakoze jewe ni igihugu cy'Urundi nzitwa igihugu gifise amategeko gifise amateka kandi gifise n'uburongozi jewe nkatasoma ingingo ya 13 kubyerekeye yo muri teza shingiro kubyerekeye imico ndangamutima ngenderwako handitse yuko abarundi bose bangana iteka n'ibyo bapfuye kuronka abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa y'igihugu mabwirizwa bashingira kumwe handitse hati nta wundi n'umwe azokumega ku byerekeye imibano ubutunzi intwaro y'igihugu kubera ibara ry'ubukobagwe ururimi idini igitsina cyangwa ubwoko bwiwe mbere mushatse mbere noshobora no kubabwira n'ingingo ya 22 ni nayo ikomeye cyane rwose iyo ngingo ya 22 nayo nivuga yuko abenegihugu bose barangana imbere y'amategeko kandi amategeko abashingira ku bumwe nundi siyo nshinga ikibazo abarundikazi barimo muri abo benegihugu canke ntibarimo nimba barimo nk'uko ibwirizwa shingiro ribyemeza ni gute umuntu ashobora kwiyumvira yuko igice c'abarundi kingana amamiliyoni shoshobora gukumirirwa kubera ngo imico yigeze kuba ibikora igihe iyo mico yakora ibwirizwa shingiro ntajya irihari ubu turarifise kandi abarundi baragemeje mu bibiri na 2018 none ko bagemeje kwabaye gusamara kwabaye kutamenya cyangwa byagenze gute rero kubwa nicyo nshikiriza rero nusaba ntibasubire basome ibyanditse ibyo abarundi bemeye nabo bene igihugu niwo umukuru w'inama nshingamateka ariko aravuga yuko babajije sinzi ko bababatije gisharama kuko igihe bemeje ibwirizwa shinga nahone baremeza yuko nahone bababatije
mu kanya gatoya cyane rwose Eric Nsengimana mwavuze ko mwashimye iryo jambo ryashikirijwe naho hariho abavuga ko ibyo bintu biba bisubije inyuma igihugu kiko kiratera imbere mu bintu bitari bike musubize iki umufasoni mubeza Pamela na Kelly Ella Bukeneza
Jesse mamusubiza kuri ibyo asomye mu gihe bashingiro nibaza ko ubu mu gihe moreka abagore ntibatororane ariho bonyene iyo ikanije gusoma kuri radio bahirijwe nsigura kugira bitangure dufate ubu umugore agiye kurongorwa ahantu isi ni ukuvuga abagiye gukonda paye ni ukuvuga kugira umuryango wiwe mushasha n'umugabo wiwe bakabyarana n'abana bahagiye ahatanga itongo cyangwa ntaritangeho akariyondera agiye gutorana iwabo aho yavuye mu kuja kububaka imba atangura neza ikijyanye no kububaka usubiye iwanyu kuja gutorana umuhungu ari iwanyu nawe azoba yatoraniye ntabwo mwumva ko iryo tegeko mu kivijoba afite nk'uko hano bagenzanje bariko barabivuga iyo barije guhohotera cyane umuhungu kuko umukobwa wenyine ari we bafite uburenganzira bwo gutorana ahantu habiri kureba aho ahaja boro abitaba niwe yasubira aho yapfuye hakaba kandi yuje umuhungu nawe yasigaye ku itongo yoba atoranye hamwe
Eric Nsengimana muriko muvuga ko umuhungu n'umukobwa badakwiye kungana mu muryango
barangana umuntu bose barangana icyo gituma umwe wese atorana ahantu hamwe ko urahitamo umukobwa muba ari muhira umukobwa ndabona yasazi wabo bakora muhira ngo bamwinye hari masa ntibaramwinye ibyase na numwe ndabona bangaje bigera numva bashobora bangaza kubera ko yavuze ingena atakubaka mugabo wagiye kubaka wagiye kubaka abagiye kuba ahandi agiye kuba ahandi uva mu muryango ukagenda ugashinga urwawe aho ugiye gushinga urwawe ugarutse uje guhohotera abasaza bawe wasize kubera ko ubutoranyi hari ni hehe mu itegeko handitswe ko umwe atumba uwundi uburyo umuntu umwe ashobora gutorana habiri nibatwereke ahantu abahungu nabo bashobora kuronka imigabane ibiri kuko bobo ntibigera bava bava mu munsi bava ku itongo ikindi nacyo ishobora ikindi nacyo kugira ngo itahure neza uwo muntu waze ibyo naba nifuje yasire franteze agatisitiye uwo mugabo yarongoye hanyuma umugore w'agatorani iwabo hanyuma akamara gusohora nayo hanyuma uwo mugore wiwe w'abana akarongora muntu utera akarongora uwundi cyaca kugira amasongo atatu ikwasebuko yosubirayo uwo mugore wiwe batakiri kumwe
Reka tubaze mufasori Kelly ni era bukeneza mu mwishuri ki
Banje kuvyambona bona hako kuvyabita cyane yuko umugore atorani wabo n'umugabo agatorani wabo hama bagashira hamwe kuko kuna mama isiko twabona muri isi ndagenda itera imbere tubona yuko umwazanye undakazana sete ni advantage donc umugore azanye n'umugabo akazana ahubwo bari isaba gusoma mugabo uvuga yuko umugabo wenyine bashobora kuzana cyangwa icyo sinzi uko nana gitahuye no soma uno munsi no mu minsi n'imbere zigera agitaho gute umugore ashobora gutorana n'ikibaho kuko ari n'umugabo ashobora gutera abakobwa gusa nane icyo kibazo nyine murakenyeshera kotesha
icyo kibazo ndasaba Eric Nsengimana agire icyo kivuze ko ariko imbere yaho Pamela Mubeza muvugiki ku byashikijwe na Eric Nsengimana avuga ko umufasoni cyangwa umwigeme yoba arenganije abo bavukana agiye gusubira gutorana iwabo yarubatse
nibaza ko harimo kudatahura ntawavuze ngo nshanze kumuhatorana umubyeyi wiwe ntaje gutana umugabo cyangwa atwara umugore umugabo kandi nawe yagusubiye kwigenga kuri ya ngingo ya 12 turemeza neza ko abana bavuka ku Barundi cyangwa Barundi kaji bangana kandi afite uburenganzira bumwe imbere y'ibwirizwa rigenga ubwenegihugu icyo twacumvikanye ko Abarundi kaji nabo n'abenegihugu keretse imbere ko atari bo aba bimuca ndakumvira mugabo wemeje ko Abarundi kaji ari abenegihugu kujya tuvuga tuti dufite miliyoni 12 z'Abarundi harimo Abarundi kaji hanyuma ikibazo igituma haba iyo confusion kumva umenga umuntu agiye gutora umugabo cyangwa gutora umugore cyangwa gutora ababyeyi kabiri nuko nyine atabwirizwa nta tegeko rihari ifo ko hari itegeko kugira ngo ribisambure donke bitondeke ku murongo kugira ngo tumenye tuti umuntu atwara ababyeyi biwe nta kindi kiza ku ruhande atwara ababyeyi bawe umugabo ashatse kutorana ni voluntary wawe cyane ntakuzi nashobora kuvuga ati byari ndabihaye isengero cyangwa ndabihaye iki mugabo tukaba tuzi yuko imbere y'amategeko umuntu atwara ababyeyi biwe niko bimeze ntaza gutwana kabiri kuko yabagiraga nike gatoyi urabizi yuko iyo umukenyezigiye agiye kubaka ntibibi na kiri nabyo urabizi yuko abantu birya ntibikihari abantu baragenda bagahurira hamwe bagafata inzu bakayipanga nta nibakibaza kuba mu rugo rw'undi muntu niyo bifite donke bikagenda uko urabona yuko umugore aba yumva inenga nta kintu afite ni naho hava najya guhohotera umugore kumwirukana kumusohora kuko umuntu avuga ati iri iwanje kandi atari ibyo
mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kuri internet turi kuri w3radio yacu voa.com
Eric Nsengimana Kelly eni era ukeneza yabaje ikibazo mu gihe nk'umushingantahe avyaye abakobwa gusa icyo kibazo ugikemura gute ufashe ingingo nk'iyo mwebwe muri kamara shikiriza
iyo umuntu abyaye abakobwa gusa amatongo y'iwabo abarenge iwabo kubera ko nta wundi muntu ntawundi kandi nta wundi muntu ashobora kuguma kongera kuyatorana ubwo kenshi mbona ko nk'ahantu bakwiye abakobwa gusa bose bagashobora kurongorwa aya matongo yose kandi yarasize kandi ntabwo yarima ingacho kituma kino kibazo bari kumuravuka ko ari ingomo ngo ubwo batabane bifatiye mu masoro cyane ibindi ubitanga ahanini abo bose bari kubaradufanda ko bazi ko batorana n'abantu baba bashaka I'm going to go to the house. Ashikira mu muryango cyo gituma mwumva ko nanjye nteye kuri n'amategeko y'akazi iri tegeko rigenga rivuga ngo abagore nibatora iwabo yakenewe kubera ko buri muco usanzwe warabikozwe neza ibijyanye n'ibyo ibyo biratomoye ni nacyo gituma n'ubwiye kubaka nk'igiseke bakavuga bati nk'uko byamye na hambere hose bakavuga bati umuntu akukemurije kuva kera nta muntu wakemurira ngo ashobore kugukurikiza bigaragara nyuma yavuze ibintu bikomeye cyane noteri
Reka tumuhe ijambo Madame Kelly Ella Mukeneza inyishu abahaye yabashimishije
aya sipa convaincu na gato
yo kira mu kibazo cyo kugira kumukontenta uko kibazo cyo nompiso cyo kwishyura
Okay, gashaka apa cyica kibazo cyane abagucukinyishura no muri side yuko umu papa yabise bakobwa n'abahungu ngena avuze rigenda.
Icyo nico nana mojeje mugabo reka tugaruke kwa madame Pamela Mubeza umushana jeraze ndabirabe yavuze ko imico y'ikirundi ariyo ituma cyane cyane ashikiriza ibyo ashikirije ko umufaso cyangwa umukenyezi adakwiye gutorana kuba vyeyi biwe mu gihe yagiye kubaka akaba yavuze kandi ko abakenyezi n'abakobwa baciye ubwenge eka abo bagiye mu mashuri akomakomeye ari bo bosha nabi abakenyezi basigaye ku mitumba aho muhavuga kwijya
ngaruka hamwe hambere ngaruka kuko iyo ubunye bose tura igihugu kirahimiriza abana bose kujya ku ishuri eka rero ku bwanje uca bavuga bati abo bakobwa rero kuba baje baraza kwiga bakamenya ubwenge agacara sala n'ibyo batari yakenye ku runka nibareke kuja ku ishuri ngamusika igihugu kivuga mu maproje mu migambi y'igihugu nuko abana bose bangana imbere y'amategeko ni ingingo ya 12 iguma ibyemeza cyane rwose yuko abana bavuka ku Barundi no ku Barundikazi bangana kandi afite uburenganzira bumwe mu ibwirizwa rigenga ubwenge igihugu icyo ni ikintu cyanditse kiri ngaho no ku rupapuro kwiga ni uburenganzira bw'umwana wese mu Burundi harimo n'Abarundikazi nigica kintu cyitwaje hanyuma izi mico nazo urabona imico nyine dusubire guhiga tuje guhiga twambare baje na kabindo tuje guhiga inkoko tibikunda turatera intambwe nk'uko mwebwe mwesha makuru mwambara costume mwoca mwikuba tukambara ingega sibyo cyane jero tukagira kujya abantu abana bakira batambara ariko urabona twarateye intambwe ubunye hariho imico n'imigenzo turatera intambwe tukavuga uti ntibereye birabereye naha rero ko twemeza mu ibwirizwa shingiro ko abarundi bose bangana ni gute dushobora tukitwaza imico tuvuga ngo ntibangane kandi twarabisinye tukabyandika tukabishyira ku n'igikuru njyewe numva yuko harimo nko kwivuguruza cyangwa kutubahiriza amategeko ingingo zanditse kandi ubusanzwe abarongozi ni bo bategerezwa ubwa mbere kubahiriza izo ngingo bagatanga n'akarorero keza mu bo barongoye kugira ngo ejo ntihagire uwikinga mu kiza ngo arenganye aba bene wabo cyangwa ngo arenganye abavukana cyangwa ngo yibaze ati njyewe uko navutse igitsina cy'uwanje rosex masculine intuma ndutaro sexifemine ariko ni rwiza shinge ariko hano siko kigira ko umuntu arenganwa kubera uko yavutse biranditse
Eric Nsengimana abakenyezi n'abakobwa baciye ubwenge buba bafise uruhara mu kosha abandi bakenyezi basigaye ku mutumba canke batagize amahirwe yo kuja mu ishuri
kibaza ko atari abakenyezi baciye ubwenge kuko n'abasigaye ku mutumba baraciye ubwenge kuvuga ko abagiye mu ishuri babakoze kurenda batize kuko tugiye mu bijyanye no mu ishuri hari n'abo usanga bakoze ubwenge n'abatahoze mu ishuri rero nibaza ibituma bariko barazana izo ngingo nibaza ko icya mbere kubera ko abantu muzeye abakobwa abo bagore bariko barerekana mivyo cane cane usanga basama intere kugira ico bita emancipation de la femme mu kuvuga basama intere barondera amaproje mu mantu vyo mu mashirahamwe atanze kuri imbere agateka k'abakenyezi bitwaje ico abatiyumviriye ko egalite de la femme canke ibintu bijanye kunganisha n'igitsina bose bicamuro bose ruyundi umuhungu ashyirwa imbere umukobwa ashyirwa imbere ko tugiye mu cyo gutorana umuntu icya mbere usanga gutahura ntibatangire badefinisha bavuga ngo gutorana ni iwawe tora ni iwanyu hanyuma aho uri ntihaba ari iwawe haba ari kwanjye iwawe kuvuga umuntu icyo ni uko batiyumvira ingorane zishobora kuzana yaba mwenda batahuje bano bakenyezi turi kumwe umukenyezi jewe navuye hanze kwa saa tatu umukenyezi nakeke iwacu dusana amatorongo ino mu Burundi nta mazu meza usanga ari abantu b'imparuka basobanura amazu cyangwa batarora amafaranga nta mazu dufate ko umuntu uze wowe wavuye ahantu iwanyu utagira itorongo kamukayanza ari kugikoresha cyane wasiba kurongo iwacu mu cyankuzo hari itorongo ryinshi hanyuma bakikanze iwacu hari itorongo bavuga bagaruka bakavuga bati ya matongo rero twe twavuze cumi n'atanu twahise turarongoye tugomba tuyagabure twese umuntu wose tugaburire hagati twese twaze hasi hanyuma rero nanjye urumva bagomba kuzana ibintu bitari by'urukundo bitari n'ibyo kubaka ari ibintu bya materiyalisime byo by'uburyo atambwira umugore wanjye turabonye ko umugore kw'abantu zeye ko bakikanze baje gutoranya iwabo kandi baje kuhatora
reka duhe ijambo umufasoni keri eni era mbuke neza agica kwishuye acavugana no kuri ico kibazo kivuga ko abafasoni bagiye mu ishuri aribo boba bosha abandi kugira ngo kuri ico kibazo cyo gutora duhe ku ijambo madame keri eni era mbuke neza
bobo nibaza yuko boba bankimboneza mu bandi kuko deja la femme rurale abari ari ibintu byinshi atababona donc abameze yuko umenga nk'uko umenga amaso y'iwarugaye mugabo plus uba waragiye nko ku ishure hari igihe ubura n'ibintu byinshi ukavuga ati donc amaso yawe akabona kuguruka ku yindi monde iri exterieur buso uvuga ati ahubwo ntibagira ntibabose cyangwa ntibabahumura nuvuga ati bo baba nk'aba influenceuse umva rero tuba twarashoboye kuronka akajya ko kuja mu ishure tukabona ikirinye uku n'uku n'uku de defendre nos droits nicyo gituma tugiye donc kubibasiramu nitwe two turabagoma cyo turagiriye cyo tubashyiramo ikintu bafitiye uburenganzira
yegome tugarutse kuri icyo kibazo cy'imico ekaniyo nayo mashamo yatangajwe icyo gihe madame Pamela Mubeza ingaruka amajambo nk'ayo ashaka kugira ni nkize
ingaruka ni kutubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu kuko nimba tubyemeza neza yuko abarundi bose bangana kandi bangana iteka mbere nizo bakeneye kuvuga ko bingana nk'uko ingingo ya cumi na gatatu ibivuga y'ibwirizwa shingiro hari umuntu yitwa ko yari yategerezwa we nyine kuba nk'uko ndabibasomere birahagije na none sibyo ndi kwandikira mu mutwe ingingo ya mirongo itanu na gatanu iravuga yuko umuntu wese akeneye kubaha amabwirizwa n'inzego z'igihugu none urwego rw'igihugu umuntu asarukira urwego rw'igihugu avuze ikintu gihushanye n'amabwirizwa y'igihugu urumva biyatuma bishobora gutuma bene igihugu basubiranamwo cyangwa bahohotera bene wabo kuko bavuga bati nanda kera bivuze none nimba na kera bivuze njyewe kuki ntubikora akumva arishigikiye kugira ngo agatera k'umukenyezi n'umwigeme kubungabane ariko by'ukuri tubisubiyemo nimba twemeza yuko abarundi bose bangana imbere y'amategeko nimba atamuntu ategerezwa gukumirwa kubera igitsina giciye ibyo bintu hategerezwa kujaho itegeko rigenda gutorana ibyo byose nshinga na Eric ariko avuga ati ni mu kuko tubasambura ingo z'inzu kugira gute ngo dukurikize imico naza arenguka none garagara Eric ngo we ntiwuvuga nk'ibucumbura ega aho umucanguzo wo wumva ashanke uyigi ubwo niho muba nimba wubatse ntusange wubakiye ubucumbura umukenyezi niba mwaburiye abonye nene nawe ushise ahava amategeko agenga urugo ariho nayo nayanje mugabo yagenda gutorana nani natigeza kuba hari kugira ngo bumenye yuko jewe ndubonye igihugu cyane bo umwe n'igihugu afite uburenganzira bumwe n'ubundi wese jewe ndemeka amateka bonde aranyemerera yuko jewe ndumwe n'igihugu atabyemera kundi we aho mu bitahura mugamba gihe twemeza yuko ubundi kazi amwe n'igihugu mu Burundi afite uburenganzira bumwe nuko umwe n'igihugu w'umugabo aho ucumva ko ari ukwivuza mu mategeko agenga igihugu hanyuma turakwiye kurengera imico n'imigenzo imwe imwe ibyo dusubiza mu bintu bya kera kandi tutakibirimo twarateye imbere urabona nk'ibyo ndabisubiyemo umuvuze ati ngo yajengaha ngo kubi ngo yaragiye gukuza ngo aza mu rugo iwacu si ibyo kuko mwese mwaragiye murapanga inzu hane Bujumbura canke kuri Centreville ya hehe iryo tongo muri limite co kimwe rero kuba ukuntu wavutse ntibishobora kuvuga uburenganzira nawe ubwiye kwibaza yuko hari umuntu uruta twese tuvuka tungana kandi burya amategeko y'ibihugu yose aba bivuga kese hamwe hamwe mugabo nk'umu Burundi turiko turavuga specifiquement amategeko ari clair arahari kandi aremeza ko abantu bose bangana.
Ego me Eric Nsengimana kubwanyu ingaruka z'amajambo yashikijwe mu tegetsi nkayo zishobora kuba nk'izihe
nk'aya majambo nyene yo mu genzanje agiye gushikiza ariko arashobora kujyanisha cyane abarundi kubera ko kuraba ariko arabuzana afata rero ngo ari igihugu atinda ashobora kuba mbibujumbura mugabo abantu 80 kujyana bose baba mu ngo zabo uri kuguru
Kelly eni ela mukeneza namwe ingaruka za majambo nkayo cyane cyane asa nuko abarundi benshi batumbikana kuri ico kibazo duga ku ijambo mukanye gatoyi
bongegeje kubivuga mu majambo make kubica nyene ikintu kitatu jana cyatuma abarundi batumbikana cyane niko kumenga bariko baraba barabagiranisha jana bikane kumenga bako barabateranye ko umwe abibona uko unda yibona uko then batabi tahuru gutandukanye nico cyonyene z'embora niyo inconvenience y'embora yuko bashobora kudatahura na bikaca bizana urwango byari by'amacako biri bigaca bigaruka
mu gusozera kuri igiganiro madame Pamela Mubeza akajambo kanyuma akamwotera abakenyezi n'abashinga ntahe muri rusange
kire akamba kanje ndabasomeye ingingo ya 21 y'ibyizwa shingiro by'Uburundi ivuga yuko iteka ry'umuntu wese rirasonerwa kandi rirakingirwa kandi ugonyanga iteka ry'umuntu wese birangwa n'igitabo cy'amategeko mpanabyaha by'Uburundi nka mbere y'ingingo ya 22 ivuga ati abenegihugu bose turetse twayemvu dusonke ngo devant la loi kibera asiye une protection egale abenegihugu bose barangana imbere y'amategeko kandi abakingira kumwe intere n'akamo nimba nkumva yuko tuta abarundi kazi tutari abarundi agiye kugira uburenganzira bungana niyo hakenewe nk'amatora cyangwa iki ariko tuzaduhamagara
namwe Eric Sigimana mu majambo make cyane rwose akamotera abarundi n'abarundikazi muri rusange kuri icyo kibazo
akamotera abarundi n'abarundikazi nuko bokubahiriza amategeko nk'uko ndabizi nk'uko na myenda bibabwira bakubahiriza n'umuco w'abarundi akirinda cyane kuvanga imico kubera imico yose niyo izayo bakamuga hari imico ishobora gufasha mu kibano ishobora igihugu kuri igihugu hanyuma abagore nabo bariko barangiranirwa ibijyanye no kugira no gutorana mu Burundi nabo bakabigizimo wakati buntu bakabona ko bashakira kureba ingorane zizavamo bakasigurira abandi inabi iri muri ibyo
Madame Kelly eni ela mukeneza akajambo kanyuma akamumotera abarundi n'abarundi kazi muri rusange kuri ico kibazo nakahe mukanya gato
akamunotera abarundi n'abarundi kazi rekera polo mama n'ico kiri muri bya bihe bya kera bya gukuriya na kuriya kuko ibimenyetso byinshi birahari byerekana yuko Jean ibihe byahindutse ntitugenda twambaye imbega abagabo ntitugenda twambaye ubusa twebwe abakobwa cyangwa ikintu tarakwiza nk'imyaka batarakwiza nk'imyaka nka 18 ni ukuvuga yuko plus yuko tubona yuko hari ibintu byahindutse twambara impuzu tukagira iki ibintu byinshi bigahinduka ni ukuvuga yuko n'amamentalite y'abantu yahindutse leta yuko duheklama amadroit yacu
Kelly eni ela bukeneza murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe kubona mwatwiyumviriye tugasangira
madame Pamela Mubeza namwe ndabashimiye cyane rwose kuri aka kanya
murakoze cyane
ndabashimiye namwe Eric Nsengimana
murakoze cyane kuba mwatwiyumviriye ijambo n'abantu bashikanze
turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu.
Turamushimiye mugenzi wacu Frederic Nkurikije n'abashyitsi yaganiriye nabo uyu munsi. Namwe abatwumvise tubararikira gukurikirana programu zacu umunsi ku wundi. Tubasaba namwe kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo kuri programu z'abanogera twabagezaho. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze kugira ibihe byiza mwumva Radio Ijwi rya Amerika.